Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema Mbahayikaze, makuru yacu yo kuri isa.
Twaje hano uyu munsi ngo dusubire tugaragaza icyese ko amahoro n'umutekano atari agaseseshwa rumuri, kandi kumumwe wese ahamagariwe kuyakomeza aho aherereye mu kibano no mu gihugu cyose.
Uwo ni Rose Ntawe uyoboye ishyirahamwe ry'abagore WAP riharanira amahoro mu Burundi, ubwo bari mu rugendo rwo gushyigikira ko itegeko nshinga mu Burundi rihindurwa. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Abagore bagize ishyirahamwe riharanira amahoro ryitwa Women in Action for Peace WAP baratangaza ko bashyigikiye ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rihinduka. Ibyo babivugiye mu rugendo bakoze mu mujyi wa Bujumbura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Ugo rugendo rwahereye mu kibanza citiriwe umuryango mpuzamakungu ONU muri zone Ngagara ya komine Ntangwa, rurangira ku kibuga citiriwe Tampete kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abakenyezi baherekejwe n'abagabo bagenda bahagiza Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, baniyamiriza amakungu namwe mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko adashakira amahoro Burundi. Ambasadrice Rose Ntawe arongoye ishyirahamwe WAPE Burundi, mu ijambo ryiwe yatomboye intumbero y'urwo rugendo rwatunganijwe kuri uno wa gatandatu.
Twaramutse tugira urugendo rw'amahoro mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo twifatikanye na bene gihugu, abakuze n'abakiri bato, mu rugamba rwo gushyigikira amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twaje hano uyu munsi ngo dusubire tugaragaze icyese ko amahoro n'umutekano atari agaseseshwa rumuri, kandi kumumwe wese ahamagariwe kuyakomeza aho aherereye mu kibano no mu gihugu cyose.
Urino rugendo aba bakenyezi bavuga ko ari urw'amahoro rubaye inyuma y'iminsi mikeyi harangiye ibiganiro vy' Arusha biherutse guhuza abanyepolitike na bamwe bo mu mashyirahamwe yigenga. Ambasadrice Rose Ntawe afise ivyo ashima n'ivyo anegura muri ivyo biganiro.
Tukaba twarashimye ukuntu benshi mu banyepolitike bashikirije ivyiyumviro vyubaka bakiyemeza gutsimbataza amahoro yosohoko y'iterambere rirama. Ni naho twaboneye ko hari abarundi bamwe bamwe bakorera mu kwaha kw'abakoloni barabishinga no gusambura igihugu cyabibarutse mu gufata intumbero yo gusubiza igihugu mu ihumbi. Twirinde rero guhendwa namwe nabo banyepolitike barondera inyungu zabo, biboneka neza ko atakindi kibaraje ishinga atari gusubiza igihugu cyacu mu minwe y'abakoloni.
Uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe WAPE Burundi anashigikiye ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryosubirwamo ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bavyamirira kure.
Hari n'ibindi bibazo nko kwiheza ibyosubirwamo mu ibwirizwa shingiro biri mu bwigenge bw'igihugu. Twibutsa kandi ko umugwi ujejwe washikirije igikorwa mbere akaba n'isekeza no kurisigurira bene igihugu ryaratangujwe icese kuwa 12 kigara mu mwaka nyene. Tunibutsa ko rizokwemezwa n'abenegihugu bo nyene mu buryo bwa referendum.
Ubwo rugendo rwateguwe n'abakenyezi rwari rwitabwe n'abagabo bamwe bamwe bahurikiye mu mashyirahamwe yigenga. Uno mugabo yabwiye ijwi rya Amerika igituma yifadikanije n'abo bakenyezi.
Rero twaje nk'abasaza babo kandi nko nk'ikimenyetso cyo kububaha ko arabo kubahwa ko ari ababyeyi batubyaye, kandi tukaba twari twanashimye kino kivugo cyabo cyo guharanira amahoro. Kandi bakavuga bati iyi ntambara ibaye abakenyezi murazi ko tuhahombera turapfakara, murazi abana bacu b'imisore ko batwagwa no mu ntambara ugasanga turifumbereje. Rero turifuza ko namwe nk'abagabo nk'abapapa ko mwobana natwe. Niyo ntumbero rero yatutumye tuzano kubashigikira nk'abashinganaye cyangwa nk'abapapa.
Ishyirahamwe WAPE Burundi ryashigikiwe muri urwo rugendo rw'amahoro n'ihuriro ry'abakenyezi n'andi mashyirahamwe agera kuri 10 adaharanira ibyiciro bya politiki arongowe n'abagabo. I Bujumbura mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi umunsi mpuzamahanga wahari wigiti wizihirijwe ku mutumba buheka wa komine Nyanzalaka aho ni mu ntara ya Makamba. Uwo munsi wayobowe na Joseph Butore kaba vice president wa kabiri w'igihugu, yashimiye abanyamakamba kuba barabaye aba mbere mu gutera ibiti byinshi muri uyu mwaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero.
Umutumba buheka wahimbarije mwo icese umunsi wahari wigiti uri muri zone Kazirabageni kubirometero 15 cy'umugwa mukuru wa komine Nyansalake. Abanyagihugu twaganiriye batumenyesheje yuko batahura kuyo munsi wohimbazwa kanatsinda ngo igiti kibafitiye akamaro kanini.
Igiti ni cyiza, iyo turonse igiti cyo tubona ni imvura igwa kubera ibiti, hanyuma kandi umva atabiti ibonetse niducana ngo duteke turonke ibyo dufungura. Nacyo gituma rero umunsi mukuru w'igiti ari ngira kamaro cyane rwose, abarundi twese tubyumva kumwe.
Hariho ukuntu usanga kimeze na cyonya biti nkabitera ugasanga ndiko ndabironka kwinkwi kandi bikandindira n'inkukura kubera imvura igwa ari nyinshi.
Gadi ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba, intara yabaye ya mbere mu gutera ibiti uyu mwaka, arashima akigoro abarongoye bagize mu kwitaba kamo ko kugwiza amashamba. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho, umukuru w'ishengero rya Anglikani mu Burundi, yamenyesheje ko ishengero arongoye ririko rirafasha mu guhiragiza imivyaro y'ibiti, akaba yasavye abanyamakamba kuvyara ku rugero ngo kuko bifasha gukingira ibidukikije.
Uburundi burimo abantu barengeye imiliyoni 10, umurundi wese turamaze kumuterera igiti. Nimwacishikara kuvyara benshi mudavyara ku rugero, tuzobandanya gutera ibindi biti byinshi. Ariko rero turabasavye uko dutera ibiti ababikenera ni benshi, n'uwo mugambi wo kuvyara ku rugero mu bushiri imbere duhere ngaho inyanza rake tuduge n'ahandi.
Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yari yishikiye aho ku mutumba wa Buheka, yashimiye abanyamakamba kukigoro bagize ko kugwiza ibiti kuruta abandi.
Kono mwaka twahisemo guhimbariza umunsi mukuru wahari igiti mu Burundi aha mu ntara ya Makamba, nukubera ko abanyamakamba mwafashe ya mbere mu bikorwa byo kugwiza amashamba. Raporo yerekeye ikoreshwa ry'amasoko ntanganguvu irerekana ko inguvu ziva ku mashamba ziri ku rugero rw'ibice 95% by'inguvu zitangwa n'amasoko yose, mu gihe igitoro kingana ibice 2.5% mu yavuwa nawo ubusa n'ibice 6% kwijana.
Akaba yasavye ko buba rusansuma rw'amashamba ari mu Burundi uyu munsi.
Twashaka gusaba abajejwe amashamba ko botunganya maguru masha rusasuma rw'amashamba yose ari mu Burundi, kugira turonke ibiharuro bishasha byerekana neza urugero tugeze ko nibikenewe muri kazoza. Nakaryo keza kandi ko gutanguza icese isekeza yo gutera ibiti by'umwaka w'2017 ushiriwe 2018 bende guhimiriza abarundi kubungabunga amashamba n'ibidukikije kuruta uko twahora.
Celestin Ndayizeye, umushikiranganji ajejwe amazi ibidukikije n'itunganywa ry'agataka, yatanze ubushimwe kubagize icyo bakoze mu gutera ibiti mu Burundi. Mu bashimiwe harimo Muhisi Antime Baranshakaje ari kumwe na Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku ruhare bagize mu gukwiragiza igiti cy'umuvugangoma. Uyu mushikiranganji yashimiye kandi intara zagwije amashamba, iya mbere ikaba yabaye intara ya Bubanza ikurikirwa n'intara za Cibitoke na Bujumbura. Umutumba Buheka, Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe n'ikibazo cy'indwara ya malaria iterwa hanini no kutagira inzitiramibu zo kuraramo, kuko izo bari basanganywe ngo zimaze gusaza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ubukene bwo kutagira inzitiramibu bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda bwatewe ahanini n'uko hari impunzi zitahawe inzitiramibu, izindi zikaba zimaze gusaza, ndetse hakaba hari n'impunzi zigenda zigurisha inzitiramibu ku bantu bari kubaka amazu, biri mu byatumye abagwayi ba malaria barushaho kwiyongera muri iyi nkambi, nk'uko twabitangarijwe na muganga Lumona Aomba Prosper uyobora ikigo nderabuzima cya Rusenda. Avuga ko mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka bakiriye abagwayi ba malaria bitatu magana biri mirongo irindwi n'umunani. Ubukana bwa malaria muri inkambi bwemezwa kandi n'impunzi z'Abarundi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika ubwo zari ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda zaje kuvuza abana.
Kibazo kimusegetera ni kuvuga imisegetera yose rabo yaraheze imibiguma ari myinshi utwaye umwana kwa muganga baramufata malaria bakaca baguha paracetamol amadiakine paracetamol bakaca bakandikira ngo ugende ku farumasi yo kuyigura kuko abantu bivuza kubera malaria ari beshi. Paracetamol ntazo mugabo malaria umwana mu kwezi avugwa gatatu kubera malaria.
Imibira y'abana mwijoro cyane mbere gushikaho ntajyama ndarandagenda hejuru y'abana niko ndakoma umusegetera waratabaguritsurahera natwurahera ubu turaruko umwana aragwara malaria wagenda kwa muganga bakamufata umuriro w'ibipimo 41 umuti kugira bawuguhe bakakwandikira kugenda kugura kuri pharmacy.
Cesarien Nyabyenda agaragaza ko kuba gifite inzitiramibu zishaje zitagifite ubushobozi bwo guhagarika imibu biri mu bituma bahora bagana ibigo nderabuzima. Aha akaba asaba ishyirahamwe rya seri ko ryabaha imfashanyo y'inzitiramibu kugira ngo bagwanye iyi ndwara ya malaria igenda ibibasira.
Dusaba n'ukuri batubwire imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheri twayitangura n'ukuri dufise imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane mudusabire imisegetera kabisha musizemo n'inguvu.
Emmanuel Ntirampeba aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'ubukene bw'inzitiramibu kigiye kubonegwa umuti kuko bamaze iminsi babisabisha mu bayobozi ba HSN.
Nihimiriza twogira mukubumvisha yuko malaria yasaze ari biterwa n'iyo misegetera ari mike ariko ivyo byukuri birakenewe kandi nanje nariko ndakora ibishoboka byose nariko ndarondera abantu muri HSN ndabibutse ko nkuko twaheruka kubivugana mu mbonano twatwagiranye n'uwarajejwe biro ya CNR y'Imboko akatwemera yuko misegetera bagomba kuyitanga vuba noneho kubiyutsa kugira ngo babishyire mu ngiro byasaba ko babikora muri umwaka utaranahera kuko imibumbona yabaye myinshi cyane n'imvura yatangiye kugwa ibiziba bica biba byinshi hamaze ateka.
Si ikibazo cyonyine cy'inzitiramibu gihangayikishije izi mpunzi zigana ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda ahubwo zifite n'ikibazo cy'uko hari igihe zivugwa indwara ya malaria batayipimye kubera ibipimo biba byabuze.
Namuzanye kare afashwe no kudahwa muri ari mwinshi ndamuzana amaze kumenya ndiganira abaganga ariko nta gipimo bamushyizemo bapfe kumwe imiti uko nyene sinzi ngo ni malaria sinzi ngo niki nawe imiti ya malaria gusa nane gipimo bamushyize nti bamufasha amaraso ntamufasha umuriro eka ngo mwana yarafise umuriro mwinshi.
Tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kugwanya malaria ibigo nderabuzima byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya bitanga inzitiramibu ku bagore batwite n'abana barangije inkingo kuko aribo bakunze kwibasirwa na malaria. Edasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuga amajyepfo.
Mu Rwanda ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi rimaze iminsi riri mu nama kaminuza y'ishyaka. Muri iyo nama habaye no gutora biro politike y'ishyaka. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Eric, ayo matora ageze he?
Aya matora nk'uko bivuga Edi Rwema ndi imbere ya televiziyo bari gutangaza ibyavuye mu matora nk'uko ubivuga n'abagize komite cyangwa se biro politiki uhereye kuri perezida w'ishyaka n'ubundi ni perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko n'ubundi ukurikije uburyo bitangaje kuri televiziyo y'igihugu televiziyo Rwanda baravuga ko perezida Paul Kagame bamwamamaje ari umukandida umwe rukumbi. Rero ntiyahindutse kuri uwo mwanya wo kuguma akuri ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ukajya kuri vice perezida n'ubundi w'ishyaka FPR Inkotanyi ni Bwana Christophe Bazivamo, nawe yamamaze ari umukandida umwe rukumbi. Perezida Kagame yatoye kuri 99% n'ibice ku ijana, Bazivamo atorwa kuri 97%, nawe n'ibice. Ni ukuvuga ngo rero ugiye ku munyamabanga mukuru Bwana Francois Ngarambe, nawe yamamazwe nk'umukandida umwe rukumbe. Nawe rero ni ukuvuga ngo nta kindi cyagombaga gukorwa, nawe bamutoye. Gusa urabona ko uko imyanya yagiye ikurikirana, yaba kuri perezida Paul Kagame haragenda haboneka impfabusa ebyiri, wagera kuri Christophe Bazivamo naho hakaboneka impfabusa zisumbuyeho, wagera no kuri Francois Ngarambe umunyamabanga mukuru naho hakaboneka impfabusa 15. Nicyo nakubwira kugeza ubu ngubu. Ndabona madame Mureshyankwano Marie Rose ari nawe ni umurwanashyaka muri FPR Inkotanyi, ariko akaba na gavana w'intara y'Amajyepfo niwe uri kugenda avuga ibyavuye mu matora. Nakubwira ko rero nyuma y'ibi wenda biza gutangazwa haza gukurikiraho isabukuru kiziza isabukuru y'imyaka 30 ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi rimaze.
Eric Bagirubusa, urakoze cyane kuri iyo nkuru, inkuru irambuye, turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Ndagushimiye bizwema.
Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikinamicyo intamenwa dutegurirwa na Studio Ijam.
Mubirizi gikino intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Abanyeshuri bo ngaha barumva cyane indabira nkuge wesh wowe nyine uri kurandaba niwe ndiko ndabwiye
nicyo muri ko murahamagara gatice
wa bebe wewe
nicyo wowe teacher niho naringishika
yugishika yakugendeye gute ko utunze amasaha abandi yamaze kuva muri pause bwira byagenze gute yagwa
naye naciye kurondera ibikoresho amakaye nahora na mu nkambi yarononekaye iri wakati twariko turakimbira
utiki ibyo kuravuga ni
eh navuga amakaye nahora na mu nkambi
ah
eh yarononekaye cyo turahunga
okay ah igagwa raje gabanije byo ngeza ndibiswa hahe ntaje ntahu haya je rero igenda guhamaga nagiye n'undi munyeshuri ariko arazegeta hanze kandi bavuga iki n'ubona batangiye kumenyeraga gwa
ni pore pore nyene
eh abanyeshuri barakwakiriye neza ntangorani batabwiye
ndam sindinjira muri classroom ngo tuvugane nabandi banafunze
eh
ariko mbona ari sangwa
ati wanafunze nawe wanafunze uvuga nabanyeshuri ah okay nani bikoresha byo barabirose gwa birakwiye
amakaye ntarakwira ariko mbura makaye mugabo uniform ntazo ndaronka
nta kibazo gwa wowe ntugira ubwoba usitasurimo irumvikana neza cyane
urumva
wowe genda mu ishuri wige usome ingene byagenze wowe nta kibazo
Gastinzi aho classroom itumbereye
abo ntahuzi abirumvira ko ishuri wiga ngo utazaza itumbere
wapi
kuva ni hakwezi mbebasha byamugendeye gute gira wabuze ngo bagushize kuri nevye
yego nevye me a
okay ehera bari urabona rya shuri riri muri kwa hari ya nyine ubona katumeza ubwo urutoki impande ya kiza gite urahabona
hari
ya nyine nevye me a
asante sana na shukuru
mene kwa ega da hari ya hora mikambi mwara mika gute ufete shaka kubaza nakoresha uruhe rurimi
English muri classroom abatisha batwisha muri English gusa muhira naho chanka handi nko mu kanisa chanke sokoni twakoresha igiswahili
kejo vwa cyane hawe gituma rero mengo baba kumuvuga icyongereza n'igiswahili bicanze uti rero kuvuga ko nta difaransa na gike yimiga duhigare
wafi igifaransa nyene twari gaduke duke gusa naherutse guciga neza tutarahunga
bon nibaza kuza kwiadapta kuri systeme yino n'irugana n'ingoka kwa sizo no
neza cyane
wowe ntugira ubwoba urakerebutse uzobishobora
yemwe nzogerageza
kuko tende burakurumwa na fiye
zanyu yego yego nzogerageza atije
kugira rero tugiye nda gupresente kubandi banishuri akumenye
bedi zo nyambo zanje ko tabira nibi bizi ntarazi tema kuri abwa bwatsi muzi
nyongeza kubutema gura mama ngo mandazi
yo ndarushega yeri Bega ibetu we wari he kwadako.
Ari ngaho mu nzu. Eh musanga ikarisiga yamafuye mu maso. Ubu hari kindi gashaka ikora gadata wanya ataro kwipodora.
Ni kora vukanye biki baza kufuma.
Ukanyumba. None ga ibetu mbeshe myibiri. Oh. Oho mara gya mbona wisize na bikeye. Hari gihe mara mbona mamume ngo na gashitani kibereye ngaho.
Kandi yaraje twubahana. Apana kutiranisha gato kanisha. Ndabasha bya bacha ni mukuri nduru ngaho muwanda yize mwa iko murakoze. Izo hata abiri yibwatsi buri ngaho reka ntuze nta soni.
Ibi ndabibona mama, we ni wirukira ibisigaye turabibona.
Kandi nivyo urarushe mama genda urubu. Urazo bwa kera uri kurakora. Ibisigaye turabirega nitukira abana.
Ewa ibete mwana nara imbonye ko mutarabana n'ukuri. Neje neje ubundi buzoza yigira suri bwo kwitunga mwasigiwe na so.
Ugira uvuga mwende baragiragira jo ngo ngere utwari nkanya kugira imana. Sha nari kumwereka.
Ahubwo ndebe yaranyicabaje. Nawe yaracho yirimo
nyene. Reka naziga wezi byubuhe. Azoza azibona jingitwa. Mba. Mba. Esha.
Tumuze gukora gusanimuze mutwarire hehe. Debe yumuraguma mungu baha kuko murazi kwa isto wanyu.
Data wacu mu bikiga mama. Karashize ingane rero tugume tunyire ko ngo nuko ari data wacu.
Ahubwo nyene. Niwe yarajeje kudukingira hanyuma ngo turiwe n'ibidutunze. Ndabyumva abane banje ariko ndabinginze mu nyumvirize ko ari kose ndebere n'iso wanyu ntuzibagire.
Ego mama wanje je ndavyumva ni papa mucoyi ndagushiraho ushaka. None ivyo biramububasha bwo gutwara ikintu na kimwe mwitunga papa yadusigiye ga mama.
Nta bubasha na butoya bifise. None wumva ahubwo ntiyagaruka ngaha waje gutora ivyo atora n'ukumusekeza.
Ndaganwa n'Imana ataru kumuha ubuhiri. Nirigwa ndapfurufuru ndazihubwatsi ndazigaburira hama nabo gataza gutora ego kweli yo bayatubonye
emwe nta ubasha na butoya afise kwitunga so yabasize ngo nawe nyene yari yaburaniwe arahanzwe n'ukuri
rega nta muntu umwe aratabura ko ndebe ari umungwane na cyane cyane muri kino gihinzi yo yasidutsembama mugabo gucaza gutora inkangwa gurisha oya nuko naho yo bayatwifatiye
nshana cyangwa kwasigurira nuko naho yigendeje nabi agumara umujyango. Nukura wigene tuwa mufasha.
Ivyo ndafsi umfa.
Kwa wigenza kutu anoneka mama. Alina hame mwobze mera. Kwa muhibi tivikei agasamulijanzu yi iwe. Mwobze umba kutu.
Ivyo na hatu. Ivi tizyo sazoba kene aza tungere kavich. Muga wa mwinha na achire bilarura.
Choke.
Eko.
Oyambari. Nongira ngo niwe wenyene binani wowe ko rufyura amazo muri yange uvuga ibyo ngo zabitabaye
kandi umunyeshuri
oya kandi ngo hara gutwenga kugishukura
ngo nuko radusombye cyongereza acha zaratwiyemera ko yegiye umuhaye
nega kubeshya rwara ntiyemera yimereye neza gusa wese sinzi cyo mugishukura
uri mu rugo ha urabona sha
ndamona kanga iyo ninzira gusa kubera ubona yiyumvira cyongereza.
Urashika mbona butari mbikora n'ubwo yowe wade kurondera byarakunze
yego sha hanjera n'imvye ikoko
nari naje kumwitura cyangwa nsabira ishuri ry'umuhungu araho yari yashikiye wanje avuye mu buhungiro
tambera mu rundi niko yimereye
yego
nabandi bashikiye mu komine bahungutse arabitayeho bihagije
eh mane nziye kwe yo hewe eh noneho buranyiriye ko reka ngende ntuze
Yewe
gine tutiya. Ndiye kuna mwene wanyu. Ndio siwa
tutambika
yibara ndakurahini. Uvuga ndebere ga ntuze. Numvire ko
yasubiye
kugukoroga arubina. Siza byiba gasa nkubiye. Ya kumbiye. Aho
ko dewo Arifise kubasha
namara marire hariya ubwo je wenda kwita kumaramara aho yokuyemo bako mu mpuzo gantuza karondera ibyiwe aza kumangarira ko byabandi birondereye ubwo bwengere nyabaje
hagerageje kumvura bikamuta kwa amazi
n'ize
yaje kungaza kutwanze
hewe nuko ntosubira kurari no ahandi ho nari kurindira hatahira hose nka musomera Jeho razi kwa namuti?
Amso mea wazo vayo?
Nuko fakuru
kwa kwa. Onda kwa hivyo utahe hakirika?
Munga wa garumina. Nungo wiru uko. Nawe nuzo uzula mwiri le lako. Ura la umiku ureko mkerewe hivyo.
No heta haligenda kutika sanda.
Uka mwiri tukwa alira. Aho yigira kagama Uganda ni kuberiki.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
Indirimbo vuga y'umuhanzi w'umurundi kazi Vestine ikaba ari nayo itugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha nshimire engineer Nelson wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 5 i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Simbeje yawe data
kubirenge byawe ni ho ndambaraye ni wihishe mbega nubona ko mbabaye uzogeza gari waminda kwinginze nuvuge uri